mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti, muteza matukiju gya Amerika risamira ni Washington DC, mukirundi no mukinyarwanda, turikumwe kwino genekerezo gya mirongo ibiri na gatandatu z'ukwezi kwa kane kwa bibiri na cumi n'indwi, muri studio ya cumi n'umunani, muri kumwe na Jewi Diane Nahazwe, indongo y'ibiganiro vy'uno mwanya.
Je ni twango bisikingaye nini sindenzi kese 10 nuko bwa dupanze igiceri ndashaka gutwara kumiri kinga cyangwa ndashaka gutwara kese 30
namanywa raduke kubera kinga riri toy ku munsi ndose menshi ni nka 5 cyangwa 6 indwi.
Aba ni bamwe mu bagenda no umuga bakora urudandazwa rw'ibinyobwa vya Brarudi babikorera mu gihugu cy'u Burundi bakabitwara muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bidoga ko bakora bahomba kubera ingingo zabafatiwe ku mipaka itandukanye.
Niko amaraso yarasesetse, niko amagogwa n'ubuturacyari arimo, ariko hari ikintu cyahindutse mu Burundi kitavyo kugera gisubira gushoboka. Nta muntu n'umwe azigera asubira gusubiza mu buja Abarundi uburenganzira bwo kuduvuga ibyo twiyumvira, nta n'umwe ari hazo kugera ashobora kubitwaka.
Unawe ni Pacifique Ninahazwe ari mu batunganije imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi uno munsi kwije imyaka ibiri. Nawe nyene muraza kumva ico avuga nyuma y'iyo myaka ibiri, ni muri kino kiganiro. Ariko imbere y'ibyo byose mbanze ndabwiye kumfasoni Nikki Haley aserukira Amerika muri ONU yarayamenyesheje ko icuka kibandanya kiba kibi muri Sudani y'Epfo, abantu batagira ko bangana ngo babandanya bicwa ataco bazira mu gihe abajejwe gutabara imbabare no gushikana imfungurwa mu banyagihugu badashobora kubashikira vyoroshe kubera umutekano muke. Nikki Haley ejo rero yabwiye abagize inama ya ONU ijeje umutekano ku isi ko ategerezwa guhagurukira ico kibazo ca Sudani y'Epfo. Indege za Turukiya zo mu ngwano zaraye ziteye abagwanyi bo mu mugambwe w'abakurde hamwe n'undi mugwi ukorana nawo ukorera ku mupaka wa Iraq na Siriya mu karere karimo abasirikare ba Turukiya bari mu bikorwa byo kugwanya intagondwa za leta ya Kiislamu. Mu itangazo bashikirije ku munsi wa kabiri, abakozi b'ishami rijejwe kugenduza gateka kazi na muntu muri Siriya bavuga ko muri ivyo bitero hapfuye abantu bashika ku 18, bakongera bakagabisha ku ico gitigiri gishobora kwiyongera umwanya n'umwanya kuko hari ashi bakomeretse bikomeye. Mamadou Diallo umuzabikorwa mu biro vya ONU bijeje gutabara imbabare muri Kongo hamagarira ibiganiro vy'umwumvikano muri Kongo kugira ngo ubwicanyi bumaze igihe mu karere ka Kasai hagati mu gihugu buhagarare. Diallo yabivugiye mu kiganiro n'abamenyesha makuru ejo ikinshasa nyuma y'umunsi umwe gusa. Umuvugizi wa leta Lambert Mende yeretse amenyesha makuru amasanamu ateye ubwoba yigandagurwa ry'abantu ahavuga ko ryagizwe n'abagwanyi biyitirira ko arabo kwa Kamwina Nsapu. Ijwi rya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumvigana byacu muciye ku rubuga rwo kuri internet yacu ariyo www.akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe imyaka ibiri iranumanye neza uno musa amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike atanguje imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza. Abarundi rero barenga 500,000 baramaze guhunga igihugu c'u Burundi bivuye ku njyane zadutse inyuma y'iyo myerekano nkuko vyemezwa n'igisata ca ONU kijejwe impunzi HCR. Navuganye mukanya na Pacifique Ninahazwe ndamubaza uko ibintu vyifashe ubu unye, atangura avuga ko inkwezi ya vyose yabaye ico kiringo ariko ngo abantu ntibokwihebura.
igihe itariki 25 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2015 umugambwe CNDD wubahutse gutanga Petero Nkurunziza nk'umukandida wayo mu matora yakurikira. Natwe nk'uko twari twabivuze bukenye twagiye mu ibarabara abanyagihugu b'amoko yose, bo madini yose, bo mu ntara zose, ikaba n'imigambwe yose harimo n'abasendedefisede, abo bose baraheza bikaba akamu twari twabateye, maze bajya mu myerekano yo kwiyamiriza uwo mugambi mubi wo guhonyora igashingiro n'amasezerano y'Arusha yari yadutumye dushobora kumara imyaka irenga 10 twasubiye kubana mu mahoro twibagiye bimwe by'amoko yari kwaje tandukanye.
Pacifique nahaze inyuma y'imyaka ibiri byo byose bibaye, abarenga 2000 barapfuye kandi haguriyemo gwaruka, amaradiyo araturigwa, abagera ku 500,000 unye ishami rya Unigita impunzi igemeza ko aribo batayiza abo bakomoka, namwe bwe mugambi wanyu ndondeza mukemeza ko ariho benshi muzi mutazirengero ryabo. Nti muhava mugira ati turicuza ico twabikoreye.
Bikeze bikomeye cyane mu mbaginge ibyahigeze bikaba nibaza ko byerekanye cyane cyane inkuru nziza uwari by'ukuri. Imyaka 10 yari yaheze twese tumufata nk'umuhuza wacu, twaramwubaha, twagira tuti arafise amakosa n'ibyo yari afise amakosa mwamwe, ariko ntibyari ibintu birengeje urugero kuko igihugu cyari gihagaze yarashobora kubeshaho bose. Ubundi muri demokarasi uko bimeze, abanyagihugu baramutse bajya mu ibarabara bagasohora ibyumviro byabo, muri demokarasi intwaro ihari iraheza ikabumviriza ibibona ko icyo kibazo gikomeye. Mbega none umuntu yari akwiye kubireka, mbega buriya ibyari kuba byiza nuko twari kureka gahunyura igashingiro akabandanya yonona iby'igihugu uko yishakiye. Izi ntumbero tubona yuko arerekana ubu z'ugusambura igisirikare, uko batemera amasezerano y'Arusha, mbega twari tukwiye kumureka kanke inzira twafashe niyo yari ibereye. Ku bwanze birabaje kubona ibintu byageze aho bigeze muri kino gihe, kubona atigeze ashobora gutahura ijambo abanyagihugu bavuze. Ariko kandi birahambaye ko abanyagihugu ahariho hose biha iteka, bakaba bafise uburenganzira mu gihugu baba bavamo, bakaba bafise ijambo, bakaba aribo baba bategereza gutegeka ibigiye gukorwa mu gihugu, maze abategetsi bakibuka ko ari abakozi b'abanyagihugu. Icabaye itariki 25 z'ukwa kane niko amaraso yarasesetse, niko amagorwa n'ubuturacyayi arimwo, ariko hari ikintu cyahindutse mu Burundi kitabyo kwigera gisubira gushoboka. Nuko nk'uko Musenyeri mukuru nta mwana yabivuze, ata Murundi azosubira kwemera kuba umuja w'umutegetsi. Harashobora kugeza n'abandi biyumvira gukora nk'ibyo ariko arakora byo kwiyumvira ko bashobora kunyura ku gakanu, ariko hari ikintu camaze gupfa mu Barundi, nta muntu n'umwe azigera asubira gusubiza mu buja Abarundi. Ubu burenganzira bwo kuduvuga ibyo twiyumvira nta n'umwe ariho azokwigera ashobora kubitwaka, ahubwo murundi bizo gira byose ikiringo cyo kizohera, amasaha y'ibazohera, ibi bintu ariko arakora bizomerera nabi cyane, hanyuma gutegeka dushikaho tuzokubaka igihugu cy'iteka. Kumbure twebwe tuzoyibona, kumbure bizobonwa n'abuzukuru bacu, ariko umushinge wabyo ni bino bikorwa byatanguye itariki 26 z'ukwezi kwa kane 2015.
Yari Pacifique Ninahazo yari mu batunganije imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Twagerageje yo kurondera abajejwe gutanga amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo twumve ico bagona inyuma y'iyo myaka ibiri. Turabakena co bikoze umukuru w'igisagara ca Bujumbura catanguriyemwo imyerekano imbere yuko itandukira intara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi, yemereye Ijwi rya Amerika i Bujumbura kwaza kugira ico avuze mu masaha ari imbere. Nabitse ku masonga bamwe mu bagendana ubumuga bakuru rudandazwa rw'ibinyobwa vya Brarudi babitwara mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo gihana urubibe n'u Burundi, bavuga ko bashobora gusubira mu buzima bwo gusega mu mabarabara atandukanye. Ni mu gihe umushikiranga mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bemeza ko ico kibazo co gusega kiri mu bisibije intara n'igisagara ca Bujumbura. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse yishikiye ku rubibe rw'u Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakoregwa ugo rudandaza adutegura ino nkuru.
Harati mbizibiri abagenda nubumuga bakora urudandazwa rwo kujabukana ibinyobwa vya Brarudi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo batoroherezwa muri ako kazi. Ivyo binyobwa basanzwe babitwara ku makinga basanzwe biyunguruzako basanuye mu kuyubakako ikapo nini ku ruhande rw'inyuma, gutyo igashobora gutwara ivyo binyobwa. Kugira boroherwe muri urwo rudandazwa batwara amacupa atari mu ikaziye. ivyo bibafasha gutwara ibidandazwa byinshi na cyane cyane ko ababitwara imurongwe muri ico gihugu ca Congo bavuga ko bafata urugendo rw'amasaha 6 ariko rero uko ibintu biri muri kino gihe ntibarekuriwe gutwara amacupa atari mu makaziye aba bagendana ubumuga ijwi rya Amerika ryasanze kuri uno mupaka bavuga ko ibyo bituma basubira inyuma muri ugo rudandazwa
twe mu mapratike na pratike nyinshi twatwara je ni twango bisikingaye nini sindenzi kese 10 nuko bwa dupanze igiceri ndashaka gutwara nkiri kinga cyangwa ndashaka gutwara kese 30
namantwara duke kubera kinga riri soye ku munsi ndose menshi ni nka 5 cyangwa 6 yindwe
iyi ngingo yo gutwara mu makaziye nisubira kubafata barenganya urubibe rw'u Burundi bamwe bavuga ko barushirizaho guhomba kuko bakoresha abakozi benshi baba ababasunika kuri ayo makinga canke ababafasha gupakira amakaziye n'amacupa igihe bariko barasakwa ku mipaka
turahomba gose ko nk'ubu je narankoresha umugozi umwe mugabo bisaba ko nkoresha abakozi barenga 6 ku munsi ari abasigaye baracunga ibyasigaye hari muri Congo hajya ku mupaka n'ijambo rimwe kari kaje bari kudutunga kari kari kadutunze tukatubayo neza mugabo ubu kumbo yiduhane tunashaka gusubira no mwibarabara bamwe bamwe
uko kutoroherezwa muri uru rudandazwa rujabuka imbibe rw'aba bagendana ubumuga urongoye igipolisi gikorera ku rubibe rwa Congo n'u Burundi mu Gatumba OPC2 Kabura Eugenie avuga ko iyo ngingo bayifatiwe inyuma yaho batanguye gufata bamwe muri bo bikika mu rudandazwa rw'ibinyobwa bagatwara n'ibindi batarihi amakori hamwe n'ibitemewe n'amategeko nk'urumogi ibitenge n'ibifungurwa ariko rero ku ruhande rw'abafatiwe ingingo bavuga ko barenganijwe aha bagasigura ko batari guhanwa ariko hari guhanwa abo bafashe cyongeye harababona ko baguye mu mporero y'abasanzwe bakora bene ugo rudandazwa bakoresha amamodokari
twebwe iyo bafatanye ibintu ababimodoka nitwe tugwa mu mporero yumvira nk'umuntu bafatanye ibitenge bakamfatana amenyo y'inzovu n'imbara amenyo y'inzovu ubwo nyene bukeka kumubona n'arahita twebwe kwa nuko tugwa novuga muri ugo ruhigi sinzi aragira nigiye badutuka badushoza n'umuntu aje kugutuka ngo rabwo bwuru bwa je babimbari
cyane baba ariko bavuga mu nkuru hama bikaba
baba nkuru keje baba ari ngo baradiwotera ngo subira inyuma agaje kugutuka ngo usa nko kubwo bwuru bwa umeze
nubwo biruku uru rudandazwa gwakuye abatari bake mu buzima bwo gusega urongoye ishirahamwe ry'abagendana ubumuga bakora akazi ko kunguruza ibintu byo mu Gatumba sinibagiye bavo asaba amashirahamwe yitaho abantu aho nikora kubashigikira mu myuga basanzwe barize kugira ntibademukigwe ngo basubire mu mabarabara gusega
bari bari mu bintu byo gusega mugabo baca baraza muri umwuga kandi umwuga urabufashije ni hamwe nyine umva wahagaze ubu na burumva bariko bararira ingere bazokora mugo wumva byananiranye kabisa ubu bafisingurane zikomeye nk'izo natwe dufise bariko bariyumvira gusubira muri byo gusegereza umva kandi bidashoboka cyo gituma twasaba yuko abagira neza boraba icyo bodufashe mu myuga bigi kugira basubire muri ya byo gusegereza ufise amaboko yo gukora birateye isoni kandi warize
urongo igipolisi gikorera ku rubibe rwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo n'u Burundi mu Gatumba OPC2 Kabura Eugenie avuga ko basabye abajejwe urubibe ku ruhande rwa Congo ko bakwigira ikibazo hamwe gutyo abagendana ubumuga bakora urudandazwa bagasubira koroherezwa nka mbere mu Gatumba ku rubibe rw'u Burundi na Repubulika iharanira demokarasi ya Congo Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse iyo nkuru abakunzi b'ijwi rya Amerika mushobora gusubira kuyumviriza kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com ikibaganiro cacu tukibandaniriza mu ntara aho bamwe mu badandaza muri commune Nyanza Lac bidogira abajeje intwaro ku ngingo bafashe umwaka uheze ibabuza kujabutsa ibifungurwa imbibe z'iyo commune iyo commune ya Nyanza Lac ikabiri mu ntara ya Makamba abadandaza bakavuga ko iyo ngingo ituma bakora basubira inyuma ndetse hamaze kwibonekeza ingaruka mbi mu bice bitandukanye ivyinshi mu byumva mu nkuru ya Alain Yves Irankunda yishikiye no ku isoko ryamaze kugabanukamwo ibidandazo
aha ndi ku isoko rikuru ryo muri zone muyange ya komine Nyanzarake y'intara ya Makamba ijya nino mbona bamwe mu badandaza bicurikiye abandi basa nabihebuye ibidandazwa byanzwe ahanini bigizwe n'imiceri ibiharage nama mesa asanzwa hii ngugwa mgitegwa chiki gazi chimbuka chane muri inara ya Makamba bamwe mubadanda zabati ivyo twanze ahanini twahora tubirangura tubivanye mu zindi ntara mu gihe ibindi nka mamesa twashima kubishorera mu ntara zitarangwamo igitegwa chiki gazi kugira inyungu ibe nyinshi
muri ya intara turimo canka karere ntikabanwe ibintu byose hariho ino hakabibi hari hakabibi hari hakabibi bisabwe ko ibya hari ya bibaduka natwe tukadugana tukaguma dufashanya amagogo muri iki gihugu tugafashanya inzara ko inzara irahari ubukene bw'amahera urumva ijya nyingo yo kuzibira yaramereye nabi nyere kuko abaza kungurira amavuta nabo bashe babura ibyo bari bushore kugira abangurire abaza kutugurira nabo bashe babura amafaranga kuko ibya sharab byabo bitaba biko biratembere natwe tuyatubura iso
birantu bikibazo nyene kubera akanyibona harando Muliki jena kumimba hiro, kakande rumba nuumwana. Kukira munda mwishumiru, mba isangimu wala chane. Yuko tuzo homa, tujakwara homa, zubutwara homa kwe, nigindi aneiru dana zuba itakigena nezu.
Ikibazo, nigihagaze gusa kuidandazwa, ziahora vila angurigwa, changibi gashoregwa, muzindi nara, aba dandaza, bemezako, ingingo, yaje kuwabo hera, ama woko imugongo, ninguuko, nabaho rawaza, kuwara angurako, nabo, batakiworo heye. Filippo Butoyi, mudanda zoma vuta, dusanze kukibanza, ati, ugigenge gawa dandaza, gara honyanzwe.
Watu zizi amoko muhuzi. Ibi niju goko gosi. Nihadi ule mwenye kivazo hii kuizi. Kiyo kia fisi, idia bifisi, ikini kizi, idia bifisi. Kiyo kine batu kuigire kwa hanimarelo, bazo rawe, ibi ni mkazo cha viguma likuroka, 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 likuroka. Lakotu imani wa hika.
Zine mumbo, zitangwa na bajeti kinwaro, giyo ngingo, nuko mukarere ka Makamba, hibo nekejemo ibimenyezo, ziu kuinzara ishora kwa duka, unganya nunganya, bivu ye kuhindagurika, jibihe, jibo nekeje, mubihe bihitie, bigatuma inara zitandukanye, zigi hugu, hadu. Kikigoye yamara bamwe mu badandaza basigura ko iyo ngingo nyabuna ari ishobora gutera inzara narijya ibiciro biza byaduze kukubura aho umuntu arangurira cyane ashora utwiwe Bernard Nduwimana numwe mu badandaza bemeza ko baje bakozwe ko ningaruka mbi aha ati ingingo nisubigwemo cyane ifutwe burundu
iyo ngingo yo gutahana ahantu bidandazwa nibayikureho ikomine sumiri yindi Inhari sumiri yingi, boroshe kuri ingingo, hanyuma mudandaza muto muto, agendaza n'ibintu azane mu gihugu, mudandaza kuze, agendaza n'ibintu ashyira mu gihugu, mudandaza wese, bamurihishurize gutokana no kumu umutahe wiwungana.
Sabadandaza gusa bavuga ko ingingo yo kudasohora ibiribwa mu zindi ntara yabakoze ko kuko na bamwe mu banyagihugu bari babeshejweho ahanini n'ifungurwa zihanahanwa mu ntara bavuga ko biri kubirabakora ko
kuko nko muzababanda bazana ibitoki bakazana ibijumbu ini wacu batabihari umva bitacya bitugume Nkiyo cy'ibiharagi twahora tukigura amaheri igihumbi mu nyuma biraduga bija ku 1500 ku 2005 dusaba ko bore kuri bidandazwa bikarengana ibyo tukabigura ku giciro cyiza
rwego rwa komine Nyanzarake bahumuriza impande zose ko biheje uko ibirere byifashe iyo ngingo ishobora gusubigwamo umwanya n'umwanya Nolaske Ndayikeza n'umuhanuzi wa Mustaneri mu bijanye n'intwaro imibano hamwe n'imico kama
ku bintu zerekeye ubunyine ubworozi hari hingingo yo nyene naho iba yafashwe yikora ko nk'ubu ho bimwimbo mwinshi muri iki gice cha kabiri cy'uburimi iki gice cy'impeshi ntakabuza ko uzosanga iyo ngingo ihagarara bukewe kuko iyo umwimbo ubaye mwinshi birakenerwa kushogwa mu zindi ntara washaka no hanze hamwe byo bubonekana nk'ubu umwimbo w'umuceri no wihagi ku mpeshi turabona ko hashobora kuba akarusho bimaze kuba byinshi cyane bene igihe bakaronka ivyo bafungura bakaronka n'ivyo baziganya z'imbuto nta kibuza kumusesekara abavuye handi bashaka kugura turibaza rero ko n'ubizobanda yibimanuka kugira ngo ubwambere abene gihe bacu baronkize bafungura
tumenyeshe ko uretse ko iyo ngingo yo kudasohora ibifungurwa yafashwe mu ntara ya Makamba no mu ntara ya Ruyigi ingingo nk'iyo yarashinzwe n'abayongoye umwaka uheze I Makamba mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Nuko ijwi rya Amerika rero arakoze Alain Yves Irankunda kuri iyo nkuru mushobora kuba mufise ibazo nk'ivyo bitandukanye mu ntara zanyu murashobora kwitumenyesha gutyo tukagerageza kurondera impande zose twumve ico bagona muturungikira aka email kuri radio yacu @gmail.com hama ubutumwa bukadushikira tumira mate gatonya hama dutandukira igice ca kabici kiganiro cuno munsi aho gihariwe amagara y'abantu. Ijugi Amerika rero ya gatatu ya nyuma yose y'ukwezi twakira utubazo dutandukanye tuba twarungikiwe n'abanyagihugu bari mu ntara zitandukanye no makambi yatandukanye ko kino kiganiro cibanda ku ntara no mu makambi yahungiyemo impunzi z'abarundi. Uno musi rero tuza kwishura utubazo twabajijwe ahanini n'abanyagihugu mu Cankuzo co kimwe no mu ntara ya Kayanza neza na neza muri commune ya Gatara. Uza kudufasha kwakira ibibazo no kuvyishura kabari muganga Benjamin Ndagijimana ajejwe akarere ko uvuzi kuburaruko bw'igisagara ca Bujumbura turi kumwe ku murongo wa telefone mwiriwe muganga. Muganga mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Ego ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara kandi mwakoze no kucitabira.
Mwakoze na mukundumira.
Ego. Akabazo ka mbere dufise twakabajije n'umunyagihugu wo mu ntara ya Cankuzo yatwandikiye atubaza ivyingwara y'amavunja aho yagize ati mumfashe ntimwirengagize ino ngwara y'amavunja kuko imaze guhitana mutonya wanje. Twashaka kwaza akabazo ka mbere iyo ngwara y'ivunja irashobora kwica umuntu?
Iyo ngwara y'ivunja irashobora kwica umuntu ariko mu buryo novuga ko gutoroshye nk'izi ndwara tumenyereye. Ni kuvuga indwara y'ivunja ni indwara iterwa n'agakoko gatoya cyane no kwita imbaragasa kari mu bwoko bwa tunga penetrant. Ako rero ni agakoko kinjira mu mubiri yoroshye cyane kandi kubera ko kubera gafite ubasha buke bwo kuguruka usanga kenshi gatarukira kuyigire yo kubirenge. Hama rero kenshi iyo umuntu agwaye imvunja arabyumva abyumvise rero mbere agatangura kwiyagaza akabona n'ubuvimbe budasanzwe akantu kameze novuga kameze nk'urutete gatoya kabyimbye agashobora kubona hakiri kare. Ibyo bimenyetso rero biratuma urwaye wanyegewe n'imvunja yitwararika cyane kurikura ku buryo iyo uwo muntu asanzwe atabundi ubumuga afite abyitwararika cyane. Turazi ku isi yose mbere nta biharuro biboneka by'abahitanwa n'iyo ndwara. Ubu mbere no ngaha mu Burundi iwacu nta biharuro dufite.
Norega muganga ico kibazo yabajije cuko yoba hari no yahitanye hari nabo mu rusenda bigeze kutubwira ko amavunja abarembeje ariko twovuga ko ivunja rifata mu mihingo yose itandukanye y'igihugu canke hariho isi twovuga ko yorohereza ivunja.
Ico mumenya nuko ivunja iba ahantu hashushe hari umukungugu ahantu hari novuga hari n'isuku rike ishobora kuba ahantu hakanye ntiyashobora kugira ubuzima ahantu hakanye cyane. Ni ukuvuga uza gusanga imvunja bishobora kuboneka mu manza bimwe bimwe na Amerika y'ubumanuko muri Afurika cyo twita sentire tropicale cyangwa muri Baziya igice gitoya. Mu Burundi rero nta biharuro duherutse kumva by'uwoba bafise iyo ndwara y'amavunja ku buryo twavuga tuti bamaze gupfa abangana ku mugabo. Turazi neza yuko iyo ndwara muri kino gihe itakiri indwara yitwararitse cyane ku isi kuko iri mu ndwara zamaze kuvaho zamaze kurandurwa. Arashobora kuba yahitanywe rero n'iyo ndwara mu myaka ya kera cyane ko murazi yuko yigeze kuba ikaze cyane mu banyagihugu.
Ego muganga Benjamin Ndagijimana, imbere ko dutandukira akabazo ka kabiri ha impanuro gato abanyagihugu ico bokora kuko twumvise ngo iba ahantu hashushe duca tubaza tuti Bujumbura hashushe gusumba Cankuzo na za Gitega ariko ayo mavunja aragwiriye mu ntara gusumba Bujumbura. Hari akantu mwohanura abo mu ntara kugira ngo birinde ivunja?
Nibyo umuntu ahari wese ahantu ishobora kugendera izo mbaragasa ni ukuvuga yuko yomenya ko indwara y'imvunja yoroshe kuvura kuko utarira urutoke urukoba gusa bumubikoresheje urushinge cyanke igikwashu hanyuma ukarikurayo. Ariko rero niyo bishitse ukarikurayo nico nshaka guhimiriza uwo muntu yo kwirinda ubundi bucafu ushaka kwinjirira muri cya kinogo akuyemo iyo mvunja. Ikindi cya kabiri no kwambara ibirato aho bishoboka kandi no kugira isuku ku mubiri no kugira n'isuku ku mpuzu kugira ngo kaka baragasa ni karonke aho kamara umwanya kukurumba gaca karonke ne kakwinjiramo. Iyo tuvuze rero kugira isuku no kugerageza gukura umukungugu aho umuntu ahonyoye kuko twumvise yuko imbaragasa iza gusanga iri mu mukungugu.
Urakoze cyane rwose muganga Benjamin Ndagijimana. Akabazo ka kabiri tubabaza na akabazo twandikiwe n'umwe mu banywanyi bacu bari mu ntara ya Kayanza neza na neza komuni ya Gatara, atashimye ko tuvuga izina, yatwandikiye adusaba ko twabaza ivyerekeye indwara y'intandara ifata gute umuntu akayirinda gute. Yemeza ko ahabaye cane gose iyo ngwara ikaze ni kugatumba ka kivuruga.
Ego gerageje kwishura uwo munywanyi ari ku murongo. Indwara y'intandara ni indwara ikwiye ku isi yose kanaho ibitigiri bitandukanye ku bihugu bivanye n'ibiyitera. Irashobora gufata rero umuntu uwo ari we wese idacaguye itaraze ubwoko itaraze igitsina cyangwa itaraze ubutunzi afise. Icyo twamenya ni uko intandara tuyihweza mu mice nk'itatu. Hariho intandara ituruka ku bubabare bw'ubwonko bitewe n'izindi ndwara umuntu ashobora kuba yagize nk'uyu yagize agisida ubwonko bukamera nk'ubuhomberana birashobora kuvamwo mu nyuma indwara y'intandara akagira intandara. Hariho n'intandara atacyo ziturutse ko izo nazo atacyo ziturutse ko kenshi birashobora kwijyana kenshi tuza kuzibona muri bijya bihe by'ubwana iyo umuntu ubikora gitera kura birahera. Hariho n'izindi ntandara
ego muduke ku ijambo
hariho n'izindi ntandara usanga zaturuka ku ndwara yindi ariko ugasanga igiturutse usanze mu muryango urashobora gusanga harimwo abafise iyo ngorane y'intandara cyo no kwita indwara y'impano. Ikigo cyakozwe rero basanze ikigo cyakozwe ku bana b'amahasa basanze ibice 40 ku ijana basangiye akarangamuntu cyo no kwita facteur genetique sinzi ukundi ushobora kubisigura mu Kirundi. Ni ukuvuga yuko rero mu muryango bishoboka ko usanga harimo abantu usanga ashobora gukarirwa n'intandara
bisigura ko umubyeyi ashobora kuyiha umwana wiwe
arashobora kuyimuha ariko si muri bwa buryo bwo kwanduza.
Ego muganga mu majambo make kuko mbona n'akanya katujanye hari ukuntu umuntu yokwirinda iyo ndwara y'intandara.
Indwara y'intandara iragoye kwirinda kuko mwumvise yuko ibiyitera y'ibintu bigoye kurinda.
Ego
ariko ibyo twashoboye kubona iyo itumwe n'indwara ijya itumwa n'izindi ndwara biriya twumvise ziriya ndwara bifatira mu bwonko umuntu arashobora kuvura izo ndwara gutyo akaba arinze iyo ndwara y'intandara. Ariko ubundi muri rusange abantu bamenya yuko ari indwara umuntu ashobora kuvukana agakurana akabaho nk'abandi bantu kandi yuko itandukira.
Nuko rero umuganga murakoze cyane rwose kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo mushobore kutumarira amatsinda abanyagihugu bari batwandikiye badusaba umuco utandukanye ku tubazo dutandukanye. Ntitubihejeje ibibazo byabo ariko tuzongera tubikore ko makoze muganga Benjamin Ndagijimana. Twibutse ko mujejwe akarere k'ubuvuzi k'uburaruko bw'igisagara cha Bujumbura.
Murakoze namwe kwa mu nyesha makuru mwampamagaye ni hanyuma ni amagambo bita.
Ego mugira umunsi mwiza.
Ego twese.
tayino nga haduche dusozere kigani liwanyu muntara cuno munsi mwakoze mwe mwatwumvirije yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma mururanigwe mu banyi no mu vyanyu tuzosuye ejo nkaho twatanguriye Diane nahazwe ndabategura nkongera nkabashikirizi wanyu muntara ejo ico ndabararikiye ni kizwa kiriko kiranuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi.